SBS Radio. Ikaze kubariko baratwumviriza nitwa Jean Paul Amedenizigama nongiye kubashimira rero mwebe mwese mwahisemwo SBS mu Kirundi ikaze mu biganiro vyacu rero vyo kuri uyu munsi.
sbs.com.au
Indwara y'umutima akenshi itegwa n'igwirirana ry'ibintu bitari bike mu buzima. Akenshi usanga bifise ingaruka ku bantu bafise imyaka irenga 45. Niburi umwe mu banyostralia 10 bari hagati y'imyaka 30 na 65 boba bamaze kubwirwa na dogiteri yuko bari kwisonga ry'abantu bashobora kugwara indwara y'umutima mu myaka 5 iri imbere. Umuyobozi wa Heart Foundation Support and Care, Rochelle Foreman, yavuze yuko igice c'abanyagihugu batazi ico bakwiye gukora mu mwanya batowe iyo ndwara y'umutima. Reka twumvirize Rochelle Foreman.
Most people don't necessarily know that their heart is actually a muscle.
Abantu benshi ntibazi yuko kuvyukuri umutima wabo ari umutsi uteragira canke upompa amaraso mu bihimba bitandukanye vy'umubiri. Rero co kimwe n'iyindi mitsi mu mubiri urafise ikiwusahiriza ayo maraso, urafise ibihimba, ibindi bihimba biwusahiriza impwemu n'ibindi bikenewe kugira ubandanye ukora. Rero havugwa indwara y'umutima mu gihe utwo duhimba dusahiriza impwemu umutima dufunganye ugasanga inyuma y'igihe vyaragwiriranye ni nka kurya kw'imipira ivomera ingene ishobora kuziba co kimwe n'umutima. Kahise k'umuryango hamwe n'imibereho nk'iyo kunywa itabi, kutagira ikarashishi canke kwimenyereza canke gufungura indya zidakwije intungamubiri, ivyo vyose ni bimwe mu bishobora kongereza amahigwe yo kugira indwara y'umutima. Foreman arasaba abantu yuko bakwiye kumenya kahise k'umuryango wabo kugira ngo bashobore kubona ibimenyetso imbere y'igihe. Reka twumvirize kandi Rochelle Foreman.
Be aware if you do have a family history, particularly.
Nijeza kumenya kahise k'umuryango wawe na cane cane namba hariho ugwaye umutima canke ufise cholesterol nyinshi mu mubiri co kimwe n'indwara y'igisukari canke diabete. N'ukumenya yuko ivyo vyose bishobora kongereza amahigwe yo kugwara. Rero ikigabanya amahigwe yo kugwara nuko ugenda kuraba muganga canke ukisuzumisha, gutyo bigashobora kugufasha kumenya namba igisukari, umuvuduko w'amaraso, cholesterol biri ku gipimo gikenewe, hamwe no kuraba ivyo hava biba imbarutso y'iyo ndwara co kimwe n'ico ukwiye gukora. Ibitigiri vya vuba vyatanzwe n'ibiro bijejwe igwirirana ry'abantu canke Australian Bureau of Statistics vyerekana yuko abanyostralia bagera kuri 21 bapfa buri munsi bishwe n'indwara y'umutima. Reka twumvirize Shukat Khan.
Most heart attacks involve discomfort in the center of the chest. That's
like indwara y'umutima itangura akenshi wumva mu gakaraza utamerewe neza, akenshi bishobora kumara akanya gato hama bikongera bikagaruka. Ushobora kwiyumva utameze neza canke ukamenga, ni ikintu kiriko kirakubabaza cane. Kumva utamerewe neza mu bihimba vy'umubiri wo hejuru canke kubabara mu kuboko kumwe canke yose canke mu nda. Kugabanukirwa n'impwemu, ivyo navyo bishobora gutegwa no kubabara mu gikiriza canke icuya kikakurenga mu gihe haba hakanye canke ukumva umengo ushaka kudahwa canke kuribwa n'umutwe. Mu gihe abakenyezi benshi bazi ingaruka z'indwara ya kanseri ifatira mu mabere, ivyigwa vyakozwe na The Heart Foundation vyasanze hafi inshuro zitatu z'abakenyezi bicwa n'indwara y'umutima kurusha kanseri. Kan yavuze yuko ukwirengagiza ibimenyetso nk'uburuhe ni bimwe mu bititabwaho n'abakenyezi. Reka twumvirize Kan. Iyo abakenyezi barushe cyane inyuma yo gukora imyimenyerezo basanzwe bakora canke ugasanga bararushe canke ugasanga bamana uburuhe nubwo baba batariko barakora imyimenyerezo canke bakumva baremerewe mu gatuza canke bakaruha kubera yuko bateguye uburiri canke iyo bagiye gukaraba gusuma ugasanga bararushe bidasanzwe akenshi usanga bafise n'ikibazo cyo gutora itiro ivyo bimenyetso birashobora kumara akanya gato gushika ku mezi Foreman ahemiriza abantu guhamagara ubusa iyo utanguye kubona ibimenyetso mwene ivyo reka dusubire twumvirize Rachel Foreman.
A lot of people do ignore those symptoms for a long period of time. When in fact,
abantu benshi usanga bafata minenegwe ivyo bimenyetso kandi kuvyukuri iyo umuntu agize ibibazo by'indwara y'umutima akenshi inyishu nziza usanga zibonetse iyo utabarije nk'inyuma y'isaha amahirwe yo kwitaba Imana usanga ari menshi mu mwanya urindiriye ikiringo kinini ariko kandi utibagiye ubumuga buzanana inyuma yaho ufatiwe bukumbi n'iyo ndwara na cyane cyane ubumuga bw'imitsi usanga yononekaye biturutse kuri iyo ndwara. Kan yasiguye avuga yuko amahirwe yo kugira iyo ndwara y'umutima akenshi usanga gwiriye ku muntu aba yarigeze kuyigira reka tumwumvirize.
There's good news that following rehab.
Inkuru nziza nuko iyo umuntu avyifashemo neza ashobora kubaho ubuzima busanzwe ariko mu mwanya imyitwarire yiwe atari myiza usanga ibitera iyo ndwara bitihwejwe neza akenshi ugasanga ntiyafashe neza n'imiti usanga amahirwe ari menshi yo gusubira gufatwa n'iyo ndwara y'umutima mu mezi atandatu canke umwaka. Foreman yavuze yuko n'indwara yo mu mutwe ikwiye kudasigara inyuma mu by'abantu bakwiye kwitwararika nk'ibimenyetso inyuma yo kuvugwa iyo ndwara y'umutima.
There actually are lots of emotional issues for some people.
Akenshi usanga harimo n'ibigumbagumba ku bantu bamwe bamwe umunsi umwe baba biyumva bakomeye ataco bahangara basha umengo n'inzu y'amabuye hama ubonaho ukabuzi hariho amahirwe yuko warugiye gupfa zyongeye ko ugiye kugendana indwara idakira navyo bikakuremera. Heart Support Australia irafasha gusuzuma abigeze bagwara iyo ndwara y'umutima mu gihugu cyose. Shukat Khan yizera yuko iyo urunganwe rufashanije mu ikarisha bwenge n'ibiganiro navyo ni bimwe mu vyofasha abantu gukira katumwumvirize. Akenshi usanga bizeye ivyo baba baraciyemwo n'ingene baba bariko baravugwa co kimwe n'imiti baba bariko barafata hamwe n'ihindugwa ry'imibereho baba barabwiwe na muganga. Ibi ni ibintu bifasha cyane iyo abantu bari mu kiyago aho usanga abandi baba baraciye muri ivyo bintu baba bariko barashikiriza ingene ubuzima bwabo bwahindutse neza inyuma yo gufatwa n'iyo ndwara y'umutima n'ico bakoze. Ivyo bibaha ivyizigiro vyo kumva yuko batari bonyene. Ubushakashatsi bwerekana yuko abantu bafise amamuko yo muri Aziya, Maori, Afrika n'abasangwa butaka hamwe n'abatore Strait Islanders nabo badakumiriwe mu bashobora gufatwa n'iyo ndwara y'umutima. Ivyigwa vyakozwe na Australian Institute of Health and Welfare mu mwaka w'2017 vyasanze indwara yo mu mutima itera imitsi kuziba yahitanye ibice 13% by'abagabo b'Abanyaustralia aho ni mu gihe iyo ndwara yahitanye umwe mu bakenyezi 10. Rachel Foreman agira inama yo gufata ingingo zibereye kugira ngo ubashe kugabanya ivyotera iyo ndwara y'umutima. Reka tumwumvirize kandi Rachel Foreman.
Everybody can improve lifestyle in some way.
Umwe wese arashobora kwiteza imbere mu mibereho yiwe mu buryo bumwe canke ubundi. akantu gato wokora ku munsi usanga gahinduye byinshi. Gutyo rero si ngombwa ngo ube atagasembwa ufise, ariko wiyumvire utibesheye ikintu ushobora guhindura uno munsi kugira ngo ushobore kugira amagara meza kurusha. Mu kurangiza rero, nimba wifuza kumenya byinshi wagendera urubuga Heart Foundation canke Heart Support Australia. Mu mwanya woba wifuza umusiguzi canke umusemuzi yo gufasha biciye kuri telefone, wo kwakura the National Translating and Interpreting Service kuri 13 14 50, gutyo uce usaba ishirahamwe wifuza kuvugana naryo, nambari Heart Foundation canke Heart Support Australia, canke wohamagara kuri ubusa, haba ku bwawe canke uwundi wese uzi yoba afise ibimenyetso vy'indwara yo mu mutima. Murakoze, nitwa Jean Paul Amede, kuba ariko baratwumviriza iya SBS mu Kirundi.
Twumviriza ibiganiro vyacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio app.